Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe tubaha nikaze mu makuru radio Indundi Culture yabateguye kuri uyu mugoroba wo kuwa kane ni tariki ya 25 kwezi kw'icyenda 2025 hagizwe n'izinkingo nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu bakorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Burunga bafise amakenga ku bijyanye n'uruhombo bagira ibivuye hanini ku bukene bw'imiti y'ugupompa n'abahinga babinonosoye. Ariko umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi we havuga ko ubushakashatsi bugiye kwitabwaho kugira ngo iyo ngorane itorege umuti. Abahuza badakwiye ibikoresho bimwe bimwe bishaje nimwe mu bihanze abahuza ku mutumba Gakungwe ni muri zone rama ni komine Mugeri ntara ya Bujumbura. Tubafitiye kandi n'amakuru avugwa mu bijyanye n'ibura ry'amazi kumugwa mukuru wa politiki Gitega hamwe no kwishure ry'indaro rya Murore muri komine Gisagara ntara ya Buhumuza. Makuru saya gusa tufite n'ayandi na makuru agarimwe bw'ivyuma na matu yabo na Yesu Tiodone n'iyanzigamije ndabashikize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe mwemeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru kwa mwe mu banyagihugu mu Gisagara ca Gitega bidogera ubukene bw'amazi maze imisi buhibonekeza. Abanyagitega bemeza ko bashobora kumara indwi irenga bataronse n'imajy'amazi bamenyesha ko abifise bayatuma ababavomera kuri za rusengo zubatswe hamwe no mu dusoko bakabahemba amafaranga. Mu ntwara y'Igitega bizeza abanyagihugu ko babandanya kuvugana n'abakorera muri ico gisata kugira ngo ico kibazo gikemuke, ariko banasaba ko abayanywa boza barayate kugira ngo ntabatera ingwara. Aho mukumbwa mukuru wa politiki Gitega twakora mugenzi wacu ni Sentanguvu
basaba abajeje intwaro n'amashirahamwe atandukanye afasha mu iterambere afise ico yoterera kugwiza za rusengo mu dusoko dukwiragiye mu makartie Gisagara ca Gitega. Abona abantu bemeza ko amazi meza y'ishirahamwe Regidezo hahera igihe kirekire atanima baronse hamwe hamwe indi yose hari igihe irenga. Abo nabo bavuga ko abifise batanga amafaranga ku bakoresha amakinga baje kuyavoma kuri za rusengo aho adakama akarorero kwibarabara igihugu rya 12 hafi y'ikiraro cyo uruzi Karonga hahurira abarondera amazi baturuka mu makarite atandukanye. Aho naho biturutse ku bwinshi bw'abo bantu nubwo kuri iyo rusengo ifise inzira zibiri haribonekeza bamwe baje kuvoma ku mafaranga barihwa n'abayabatumye baheza bakavoma amazi atazanana muri iyo soko ahubwo atosekaye yugoro Zikaronga aho botenyenye baheze bashikigwe butoyi Hussein urongoye zone Nyamugari muri komine Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi meza. Akabandanya avuga ko ishiramwe Regidezo rihanzwe n'igwirirana ry'abantu mu Gisagara ca Gitega ayo mazi nayo mu gihe cyo muci aheza akagabanuka yarasanzwe atanakwiye. Arongera amenyesha ko abajijwe intwaro muri komine Gitega babandanya kuvugana nabo vyega mico gisata cukuzana amazi meza mu ntumbero yo gukemura ico kibazo cy'ubukene bw'amazi meza kigize umutwaro kubaba ku mugwa mukuru wa politike kandi agakebura nabo bantu bakoresha amazi yo kuri izo za rusengo kubanza kuyateka kuko ashobora kuba yaratosekaye biturutse ku bantu bagenda bubaka amazu yo kubamwo hafi y'ayo masoko. Anise ntango vigitega Radio Indundi Culture.
Andi havuga ubukene bw'amazi ni kwishure ry'indaro rya Murori ni muri komine Gisagara ntara ya Buhumuza. Abanyeshuri bahiga bavuga ko muri kino gihe batorewe na cane cane mu kwiga. Ubuyobozi bw'iryo shure bwo bumenyesha ko buguma bugerageza guhangana n'ico kibazo ari naho buhamaga bakoze mu gisata kijejwe amazi meza muri ico gice. Bavuga ko igabanuka ry'amazi ryatumwe uzuba gwinshi gwibonekeje aho Buhumuza, bakemeza ko mu gihe bucimvura itasura amazi azoboneka ku rugero rwiza. Aho Buhumuza twakora mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana.
Nkuko bivugwa n'umuyobozi w'iryo shure ry'indaro rya Murore mu komine Gisagara intara ya Buhumuza Desire Rukerebuka, iryo shure rirongoye rirasanganya ingorane zitari nke. Yagarutse ko ngaha ikaba ari y'amazi abuze kuri iryo shure.
Turafite ingorane y'amazi, amazi arakunda gucikagurika nk'ubu muci nta mazi dufise, navyo nibiraheza bikagorana. Iyo amazi akamye abakozi dufise ntibashobora kuja kuyavoma. Chatikura ko banyeshure murazi ko hakora munda umva bagasenye izonkwe bagazise bagaseye imwe bakagira kandi bakaja no kuvoma murumva yuko ari ikintu kigoye cha bituma kumbure umwimbu uhungabana.
Ibi bica bibuza ko isuku rihagararirwa neza kuri iryo shure kuko abanyeshure aribo bivomera amazi bakoresha bakanayakoresha mu tuzu twasugumwe twabo. ikindi umuyobozi agirira ku bwoba ni indwara zifatira ku isuku rike zishobora kubangamira abanyeshuri.
Ubuzu bwa sugumwe rero ashicho n'ikibazo gihambaye gose. Icyo kiye duteye ikibazo cyane tafisugwa yuko abantu bashobora kugira ingorane bakagwara nyine cyangwa amazizi byo bishitse ayo mazi agakama turaheza tugakoresha kimuvera ari muvero zibiri dufite zashaje tutakoresha mu gikoni turaheza tukazitwara hariya yonye n'abana bagenda kwiherera kimwe kikaja mu bakobwa ikindi kikaja mu bahungu ama bagaheza bagavoma amazi bagasukamo.
Kuri icyo kibazo twavuye twegera Bosco Nijimbere wo mu gisata kijeje guha amazi meza abanyagihugu muri komine za Gisagara na Cankuzo ahamere adusigurira ko isoko rigaburira ritse murore riherereye ahitwa Muganza rikaba risigayemo amazi make kubera uruzuba rwibonekeje bikaba byunyuwe n'imiriro ya Nyakanga yizeza ko imvura imaze kugwa amazi azoboneka kuri kwamye. Imurore muri komine Gisagara ntara ya Buhumuza Pantaleon na Karutimana Radio Indonikiriti.
Pantaleon na Karutimana urakene tuvenga aho mu ntara ya Buhumuza twerekeze iburunga abamwe mu bakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi wo mu ntara ya Burunga bafise amakinga kubijanye n'uruhombo bagira bivuye hanini ku bukene bw'imiti yo gupompa n'abahinga babinonosoye ivyo babishikije kuri wa gatatu mu nama bagiraniye n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi aho iburunga bamenjeje kandi ko amazu y'ukuziganya no kuguranana abatevya kubaronsa ingurane n'abayironse bakayihabwa ku nyungu nini basaba ko hoba n'amashirahamwe y'ubwishingizi muri ico gisata. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye avuga ko ubushakashatsi bugiye kwitabwaho kugira ngo iyo ngorane itorege umuti ayo iburunga twakura mugenzi wacu Serge Sindayigaya.
Muri iyo nama ihimiriza abanyamitahe kwijukira imigambi minini minini mu gisata c'uburimyi n'ubworozi bamwe mu bayitabye barashikiriza amakenga bafise bamwe bati abamaze kwijukira iyo migambi bakora bahomba kubera ubukene bw'imiti hamwe n'abahinga babinonosoye. Ikindi kibarajishinga ni kijanye n'amabanki atavya kubaha ingurane iyo bayituye iyo bazironse naho bakazironswa ku nyungu nini cane.
Turashima ko n'amabanki y'abarinda nka Petrolera na kwegereye igihe twitura iyo banki ugasanga harimo utuntu bakivuga ko bakiri kubarahinyanyura ubwore wadufasha umwe uburyo gihe dushike kwihangira twarihaye.
Abari bitavyo nama basaba kandi ko hoba amashirahamwe y'ubwishingizi bita assurance ku barimyi n'aborozi kugira ngo ntibabandanye bakora bahomba.
Kindi isabo nimba byoshoboka hobaho sataja assurance yo muri bibiri n'umurimyi n'ubworozi.
Kuri ibyo byose mushanje wa mbere avuga ko bisaba kubandanya ubushakashatsi ku kigo izabu mbere n'abakora iyo myuga bakabandanya nabo nyine biga uko babimaramwo iminsi.
Muribuka ivya anakardi urumva n'ubushakashatsi bisaba kuduteza imbere kijya kigo izabu ibi dukora birashika ugasanga tugiye turavyigira.
Twamyeje ko ibyo byashikirijwe kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga aho umushikiranganje wa mbere yariko ahimiriza abanyamitahe kwijukira imigambi minini minini mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Leta nayo ngo ikabigiye kurunsa amatongo amabanki nayo agahamagarirwa kubaha imitahe ihangiro ngo ni kuba ari uko komine yose itereza kuba ifisa n'imiburi y'iburi yororero bita ferume y'inka amajana abiri gushika mu mpera z'uyu mwaka iburunga. Serge Sindayigaya, Radio Inundi Culture.
Radio Inundi Culture.
Radio Indundu kuitira makuru yacu arabandanya ku isaha 12:26 abarundi bagiwe imbere n'indongozi bahamagarirwa kugwanya ubunebwe bagakora kugira ngo bagwanye inzara nakamo k'umukuru w'igihugu c'u Burundi ko kuri uyu wa kane mu gihe yarikashikiriza mu sitanteri wa komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura. Umuyobozi mushasha wa komine Bubanza asavye umukuru w'igihugu ko urugomero rwa Kajeke rwahora ruvomera imirima hezi gihe rwarabomotse ko rwasanurwa. Inkuru nyamwenzi wacu Alexinkisha Imana akorera hi Bubanza.
Umukuru w'igihugu ahamagarira abanyagihugu gukura amaboko mpuzu bakore nta numwe ngo akwiye kwita umukene mu ijambo ashikirije Bubanza igihe yashikiriza umusitanteri wa komine Bubanza abanyagihugu aho yasavye yuko bukura amaboko mu mpuzu maze bakiteza imbere bareke kuzingamikwa n'ibibacanishamwo.
Niba bushonje irya ntuzi yo ziva ziva nisi nivu none ko rikudacuja kurima kugira ngo yizonge kubera ya satani kubikwizizie ko bikinebwe niba bikinebwe uzocuguma widodoma abantu barishiga bicaye ngo bizokwizana nta byizana utegereza gukora.
Byabasabye kandi yuko bategerezwa gutanga ikori bagarondera umwembo mwinshi kandi bagwanye ruswa kugira ngo hakogwe ibikorwa bya leta nk'amabarabara.
Hariho abantu bibaza ngo nabakozi atakira kimwe berekana bimbuye utimbuye ntuburi umukozi mwebwe indongozi mbwira uri mu sitanteri ikomine yawe bakaba boro bose wavuga uri indongozi utegereza kwerekana umwembo ukavuga mbega njye nziki imbere y'aba bene gihugu teza kuvyumva umwe wese ategereza gukora ikintu gituma agira icyatanze.
Musare wa komini ya Bubanza Simbagoye Jeremy yemeye yuko abagiye kurongora bazokorana mu iterambere, bagira isuku, bakingire imisozi, bongere barime ahatari ko harari mubuye. Yasavye yuko amabarabara atuma muri komini ya Bubanza hamiranire imera neza ko yosanurwa n'urugomero rwo kuruzi kajeke gosuya rukubakwa kuko ubuye ibikorwa byahagaze. Alex Nyeshimari Bubanza, Radio Indundikitiyo.
Abahuza badakwiye ibikoresho bimwe bimwe bishaje nimwe mu bihanze abahuza ko mutumba gakungwe ni muri zone ramba komine mugere ntara ya Bujumbura. Abo bahuza babona ko ivyo bibazo byotorega umuti kuko bihungabanya ibikorwa byabo. Mugenzi wacu Jotan iratuzi yakubitinga ku mutumba wa gakungwe.
Jacques Baragasika arongoye ugwego rw'abahuza bo ku mutumba gakungwe asigura ko ugo gwego rwatanguranya abahuza 15 nkuko bitegekanijwe n'amategeko, ariko ubu basigaye ari 11.
Turafise abantu bitabye Imana babiri mwakora kwiye uranarenga abo bantu bitabye ntuseye Imana. Abo bandi ni ba bandi za gusanga bari basanzwe bafise imirimo yiriya bakagira ikibazo cyo kugira ngo ntibaboneke bivanye niyo yite mirimo nk'abakozi b'Imana, ko bari nk'abakozi b'Imana bapase urumva ni ikibazo gusa cyo cumwanya
byumvikana ko nabo basaba gusubirizwa.
Bamenyesheje ko umwanya ubagora n'abatanze raporo ndarorereye twebwe twakora mu migwi itatu nk'uko babidutegetse, ariko urumva imigwi itatu ntibigikunze aca haba imigwi ibiri umva ko haragahaze.
Ugo gwego rurashima ibikoresho baronkejwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane nk'ibidodo, impapuro, imitaka n'ibindi, ariko Jacques Baragasika avuga ko bagikenye n'ibindi bikoresho harimo iyo mitaka ubu yaheze na cane cane ko imvura igiye gutasura.
Ni koko nyumvura ibivanye n'agatambuko k'ibikorwa dusanzwe tukira dukora isa niyagize niyo nonekaye ngo ibintu kenshi bikunda kuba byokenerwa niyo mwumvura ikumbure n'utubotine rimwe na rimwe natwo nyene turafasha iyo umuntu ariko aragenda kumbure n'ivyinshi n'ibindi bishobora gufasha muri icyo kiringo kugira ngo bidufashe gutunganya neza ibikorwa dusanzwe turimo. Bo egome hariha aka tribune twari twiyumviriye tubikishije ku bajeje intwaro kuko ishobora gutunganywa kugira ngo byorohe gutunganiza bene igihugu ahisanzuye kandi bimeze neza, ariko mukurorera turakorera indani ahari hato.
Ingingo ya gatatu y'itegeko rigenga ugwego rw'abahuza bo ku mutumba ryo kuwa 30/0 umwaka wa 2021 riremera ko umuhuza yitavye Imana canke atakironkera umwanya amabanga ashinzwe asubirizwa agenywe mu batashikiriwe banditswe mu vyegeranyo vy'amatora hakurikijwe amajwi baronse. Mu gihe atamusubiriza gisigaye haca hatunganywa ayandi matora nk'uko ingingo ya 13 y'itegeko ryo kuwa 2009 mwaka w'2021 rigenga abahuza bo ku mutumba ribitomora.
Jota iratuze ubushikanganyi mu byo bujeje harimo ubushakashatsi buvuga ko ari nkenegwa kubungabunga ibinyabuzima kuko biri mu bituma haboneka imfungurwa abantu bakenera iminsi yose. Ivyo bikaba vyashikije kuri uwu wa kane mu nama ijanye n'amagara meza n'ibidukikije yatunganijwe n'ubwo bushikiranganji. Umunyamabanga ntahegaezwa muri ubwo bushikiranganji yavuga ko ibizotuma urunganwe rwo muri kazoza rugira amagara meza. Frederic bangira inama abona ko kaminuza y'u Burundi yo kunga ubucuti n'abafasha mu bisata bita andukanye kugira ngo igihugu gitere imbere. Kurikira Frederic bangira inama akabase mu kirundi na mugenzi wacu Olivier Kwizera.
L'importance de la biodiversité.
Akamaro k'ibinyabuzima gahagaze ku mfungurwa turonka. Ibinyabuzima bigizwe n'ibikoko, ibyatsi n'ibindi dukenera iminsi yose.
Vous comprenez alors que utiliser à bon escient de manière durable cette biodiversité.
Mutahure ko gukoresha neza ibinyabuzima igihe cyose ari nkenegwa kuri ibyo bizotumunganwe go muri kazoza rubironka ko bizotuma kandi bidukikije mu gihugu kano kwisi bimera neza
de notre pays mais également de notre planète. La nutrition et la diversité biologique convergent.
Ingaburo hamwe n'ibinyabuzima bihurira ku kintu kimwe kijanye n'ifungurwa hamwe n'iterambere irama. Dufatiye ku ntambamye muri rusange nk'ihindagurika ry'ibihe n'ibangamirwa ry'ibinyabuzima Turateye intege kaminuza y'u Burundi kubandanya yunga ubucuti n'abafasha cyane cyane mu gushyiraho amasezerano afatiye ku bidukoranije hano nk'ibijyanye n'ingaburo, ihindagurika ry'ibihe, ibinyabuzima, iby'amagara meza kugira tubandanye duterera neza ku neza y'igihugu cyacu.
A contribué efficacement au bien-être de notre pays.
Uburundi bwabwirizwa ko bufise ubuhinga bwo kwisunga mu kwiteza imbere kugira ngo buzoshike kwihangiro ry'igihugu cifaje mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Mu kiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'iterambere ry'igihugu catunganijwe n'ishirahamwe gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo no gucugwa FPRCM cyo kuri uyu wa kane, muhinga mu bijanye n'ivyintwaro akaba n'umwigisha wa kaminuza Simeo Barumwete yashikiriza ko Uburundi bwokorera mu bisata bikuru bikuru bitanu harimwo nk'ikija n'intwari bereye aho n'umunyagihugu wese yerekana intererano yiwe hamwe n'igisata c'inyubako ariko hisunzwe intunganyo y'ibisagara. Kereri ya Kankundi
uwo mwigisha wa kaminuza mu bijanye n'intwaro Simeon Barumwete ashikiriza ko igihugu cabwirizwa kuba gifise ubuhinga bwo gushika ku iterambere.
Ego niko Burundi kuva twikukira baramaze gushira imbere imigambi itandukanye y'iterambere y'igihugu, none twotunganya gute imigambi y'iterambere kugira ngo igihugu gitere imbere? Hariho ibintu nkora mutima bitegereza kuja imbere.
Barumwete akavuga ko ubwo buhinga bwoshimikira ku bisata bitanu harimo icintwari ibereye ariko ijana nuko umunyagihugu aronswe ijambo mu bijanye no gufata ingingo mu bibazo bimuraba.
Tukaronka abantu batunganya ivy'igihugu ku buryo bubahiriza agateka kazina muntu, bubahiriza intwaro rusangi, bubahiriza guha ijambo umwenegihugu, bubahiriza kugwanya igiturire, indongozi zitegerezwa kuja inama n'ingingo n'abo barongoye, hanyuma bakabamenyesha imigambi ariko bararangurira bene gihugu kugira ngo abene gihugu bamenye imigambi iriko irarangurwa ashobore no kumenya ukuntu bayikurikirana.
Ikindi avuga nuko hari ibindi byankenegwa ku munyagihugu mu buzima bwiwe bwa minsi yose nk'amashure n'amavuriro byategerezwa kuboneka.
Bijanye n'ivyo abene gihugu bakenye hojaho igice cya kabiri, ivyo rero navyo nibijanye n'amashuri, nibijanye no kwa muganga, nibijanye n'ivyo umuyaga nkuba, nibijanye nuko abene gihugu boronka uburyo guko bakakomerezwa maramagara yabo cyangwa ubuhinga kugira ngo bashobore kuba abantu bakora ibikorwa bameze neza bafise ubwenge bukwiye kandi bafise n'ibituma bashobora kugwiza umwimbo.
Uwo mwigisha kerekana kandi ko hakenewe iterambere ryaho umunyagihugu aherereye, akagaruka no mu gukingira ibidukikije hamwe no mu gutunganya neza ubutunzi rusangi.
Twokwitaho cyane cyane ibijanye no gukingira isi, ibijanye no gukingira ibidukikije, ibijanye no gutunganya neza ubutunzi rusangi, yaba ibintu by'uburimyi, yaba ibintu by'ubutare, yaba ibintu tukabitunganya neza ku buryo tutokwikunda twebwe abantu buno munsi ngo turiko turondera iterambere ryaho duherereye, mugabo tukabitunganya neza nk'abavyeyi kugira ngo tuze turiyumvira yuko ibidukeneye uno munsi n'abuzukuru n'abuzukuruza nabo nyine bazobikenera.
Igisata kitokwibagirwa ni cy'inyubako hisunzwe intunganyo y'ibisagara
kugira ngo izo bintu bishoboke, na cyane cyane ibijanye n'uburaro birasaba yuko twubaka. Birasaba ko dutunganya neza ibisagara.
Simeon Barumwete akibutsa ko kuva mu mwaka w'1968 Uburundi bumaze gushiraho imigambi yo kwiteza imbere itandukanye, wa nyuma uherukwa gushigwaho akaba ari imbono ya kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060.
Kreri ya Kankundi yurakenuye ni no kuri iyo nkuru yawe nyene turangije ko amakuru yacu ku isaha 12:35 nkengurukire mwese mwariko murayumviriza. Nkengurukire kandi bagenzanje bamfashije kuyegeranya, nkengurukire kandi amatu yabo na Yesu yamfashije mwa bw'ivyuma Dieudonne niyo yanzigamiye na yabashikirije. Ndabifuze kubandanya mugira umugoroba mwiza aho muherereye na gahwane.